Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti, tuzindukanye muri aka gatondo muri kumwe na Aloyizi Bigirimana, radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tukumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, nayo mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3.
Ujitoa sio kama vile unajitoa leo na inatambulika siku hiyo hiyo, kama ICC imeshaanza uchunguzi kwa muda fulani. Sasa wewe ukija kujitoa, mamlaka yao ya kumaliza ule uchunguzi unaendelea mpaka pale.
Uwo ni Mohamed Siande Otumane, mucamanza mukuru wa Tanzania, avuga ko nubwo igihugu kiba kivuye muri sentare mpuzamakungu, ibikorwa vyose ntare biba bikibandanya niburiburi mu kiringo cy'umwaka. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yaho imiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Rwanda yo mu mwaka w'2017 ageze ni mukanya. Ariko rika duhere ku makuru yo hejyano hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero.
Murakoze Aloyize, mwaramutse abateza amatwi radio y'ijwi rya Amerika aho muri hose. Amakuru muyashikizwa nanje Rosine Munezero. Aba tuyahere muri Somalia, aho abantu bashika ku 8 harimo abakozi ba leta aribo basize ubuzima mu gitero cyabaye kuri wa kabiri, gitero cyakozwe n'umugwi wa Shabab mu gisagara cya Afgoy kiri ku birometero 30 uva mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Mu bahitanywe n'ico gitero harimo umuyobozi w'ibohero Colonel Hassan Mohamed Hashi, umurongozi w'igipolisi Abdul Gorod, icegera ciwe Capitaine Ahmed Abdul Kadir, hamwe n'umuyobozi mu gisata kijejwe ubutunzi muri ako karere Muhammad Dahir Koli. Ico gitero cyakomerekeje kandi abantu bashika ku 9 nk'uko byemezwa n'abarongozi b'umutekano. Buramatari w'intara ya Lower Shabel Ibrahim Aden Ali amenyesha ko Colonel Mohamed yapfuye ari karasana n'abagwanyi, abandi bakaba bahitanywe n'ibombe yaturikiye mu modoka yari ku kirindiro cy'igipolisi muri ico gisagara. Umugwi Al-Shabab usanzwe ukora ibitero mu ntumbero yo kugwanya leta ya Somalia kuva mu mwaka w'2006, waratangaje ko wiyemeje guhunga abanyamatora y'imirije aho muri Somalia. Igisagara cya Afgoy cyaraye gitewe, kikaba ari kimwe mu bisagara 9 abajejwe umutekano bari baratangaje ko bishobora kubangamirwa n'ibitero bya Al-Shabab. Leta ya Kenya iherutse gutangaza ko igiye kugarika kambi y'impunzi y'Dadaab riri aho muri Kenya. Impunzi ziri muri iyo kambi zimenyesha ko ubuzima ari bwiza muri iyo kambi kurusha mu gihugu cy'amavukiro yabo aricyo Somalia. Nurto Ahmed Abdullahi afite imyaka 28, ni umwe mu biteguye kuri indege igana i Mogadisho, akaba kandi ari mu bantu 1000 bari bamaze imyaka itari mike barondera ubuhungiro aho muri Kenya. Icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake gishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yamara Abdullahi na bagenzi we bavuga ko leta ivuga ko ari ku bushake, ariko ko hakoreshejwe ingufu kandi ko bagiye gusubira mu gihugu atamutekano urangwamwo. Ikambi y'impunzi y'Dadaab ryari rimaze imyaka 25, rikaba ryabamwo abantu bashika ku 30,000. Leta ya Kenya imenyesha ko igitumye yugara iryo kambi ari kumvo z'umutekano, ikavuga kandi ko ifise impungenge z'uko umugwi wa Shabab uhoruza gutoramwo abajanwa mu bagwanyi b'uwo mugwi. Uburusiya bumenyesha ko inteko zabwo cyo kimwe n'iza President Bashar al-Assad wa Syria zahagaritse ibitero by'amabombe mu gisagara cya Aleppo kiri mu buraruko bw'igihugu cya Syria. Ivyo bibaye imbere y'agahengwe gategekanijwe ku munsi wa 4 kugira imfashanyo ishobore gushikira abanyagihugu. Ivyo byatangajwe kuri wa kabiri n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi w'Uburusiya Sergio Sergio yatangaje kandi ko ingingo y'uguhagarika ibitero by'amabombe yagiye mu ngiro igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo mu masaha yo mu karere ka Aleppo. Ivyo bitero byahagaritswe n'umuntumbero yo kureka abanyagihugu kugira abashobore kuva aho mu gisagara cya Aleppo, cyo kimwe n'abagwayi canke abakomerekejwe n'ivyo bitero. Uburusiya bwatangaje ko hari mihoro 2 abanyagihugu bashobora gucamwo mu gihe bazoba bariko barava mu gisagara cya Aleppo. mugihe amatora y'abakandida ku rwego rw'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sigaje indwi zitatu gusa abakandida ku rwego rw'inama nkenguzamateka nabo baza batanguye amahiganwa hamwe n'imyiyamamazo yabo kuri uyu wa mbere abakenguzamateka bo muri Leta ya Pennsylvania Pat Tommy w'abarepublikani hamwe na Kathy Magundi w'abademokrate bari mu kiganiro cy'abahuje kuri uyu wa mbere ku kibazo kijyanye nuko bashyigikiye abakandida babo ku rwego rw'umukuru w'igihugu umukandida w'abademokrate yavuze ko ashyigikiye Hillary Clinton asanzwe ari umukandida wabo nayo Pat Tommy w'abarepublikani amenyesha ko afise ibyo anegura ku bakandida bompi kandi ko ataramenya neza nimba azotora umukandida wabo Donald Trump John Ferry umurepublikani akurikirana ibya politiki amenyesha ko ari hamwe Donald Trump w'abarepublikani atakaje amanota ashika kuri 10 mu matora y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka izobibangamiwe Ferry akavuga ko inama nkenguzamateka izociba kuri tombora abagize inama y'ubumwe bwa Leta Zunze Ubumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kumwe n'abahoze ari abagurano batangaje ko hakenewe ihinduka riboneka mu buryo abategetsi bafata abahoze ari nyagano canke abagurano ni muri iyo ntumbero uwo mugwi usaba ko hotunganywa inyigisho zijyanye n'amategeko ivyo leta ikora muri ico gisata hamwe n'amafaranga yo gufasha kubijanye n'uburongozi hamwe no kwiyungunganya uwo mugwi ukabugizwe n'abantu 11 kuri uyu wa kabiri uwo mugwi niho washira habona icegeranyo ca mbere kubijanye n'urudandazwa rw'abantu iyo nama yabereye mu gisagara ca Chinatown hano i Washington muri Amerika uwo mugwi uterakamo abantu kugwanya urudandazwa rw'abantu
Ayera makuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuruvuga kwa internet radio yacu voa.com Facebook ni voa radio yacu Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho leta y'u Burundi yakuye akarenge mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashingiwe i Roma mu Butaliyano ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1998 ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atereye umukono ku rwandiko rwemeza iva ry'u Burundi muri iyo sentare Kwigenekerezo rya 18 z'uku kwezi kw'icumi runemezwa n'umushikiranganji w'ubutungane umukuru w'igihugu cy'u Burundi ategeka ku mukuru rw'rwandiko inyuma yaho inama nshingamateka n'inkunguza amateka zemereje ko leta y'u Burundi ikwiye gukura karenge muri ayo masezerano y'i Roma tukivuga kuri iyo nkuru sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatangaje ko naho Burundi bwikuye muri iyo sentare bitabuza ko ibandanye igikorwa cyo gukora amatohoza no kwegeranya ivyemeza kubyerekeye ivyaha bishobora kuba byarabaye mu Burundi vyashikirijwe n'umuhanuzi mu by'amategeko w'umushikiriza manza mukuru w'iyi sentare mpuzamakungu ni mu nama iriko ibera i Arusha muri Tanzania Inama ihuza abahinga mu by'amategeko mpuzamakungu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha muri Tanzania.
Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC yabona ko ingingo igihugu cy'u Burundi kiriko kirafata yo gukura karenge muri iyi sentare no kureka gukorana nayo atangaruka za vuba ifise. Umuhanuzi mu by'amategeko mu biro by'umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha avuga ko amatohoza ya mbere yo kwegeranya ibyemezo kubyerekeye ibyaha bishobora kuba biriko birakorerwa mu Burundi atazohagarara uyu muhanuzi mu by'amategeko Rod Rastan yatangaje ko akiri intambwe nyinshi u Burundi bubwirizwa gucako
at this stage the ICC continues its preliminary examination so we haven't
agira tuko biri kose twebwe nka sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC turabandanya gukora amatohoza ya mbere ku rugero kanaka n'amatohoza sentare mpuzamakungu yamaze gutangura kubyerekeye ibyaha bitandukanye no kuvuga ko igikorwa cakozwe na leta y'u Burundi bice mu namashinga amateka ataco gihindura haracari byinshi byo gukora kugira ngo bitumenyeshwe u Burundi buzobanza kwandikira urwandiko umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ivuga neza imvo n'imvano zo kwikura muri ICC ivyo ntibirakogwa dufata ku Burundi bukiri umunyamujyango wa ICC icyongeye ko hazorinda guhera umwaka wose no kuri ico gihe ntikirahera Burundi tuguma dukorana kandi amategeko yacu agakurikizwa muri ico gihugu eka nibindi byaha byokogwa n'ubucankejo tuzobikora ko amatohoza twegiranye ivyemezo gushika ico gihe dufata ko ari nka hatacabaye Mwana marimo yarusha muri Tanzania ari kumwe n'abahinga batandukanye mu by'amategeko mpoza makungu harimo n'abahoze batwara amasentare mana vyaha y'u Rwanda Yugoslavia Sierra Leone na handi Rod Rastan yamenyesheje ijwi rya Amerika ko nubwo Burundi buzokura karenge muri sentare ibyaha byamaze gukogwa bibwirizwa guhanwa
during that one year period
ikindi nuko amatohoza kuvyaha umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mana vyaha yamaze gutangura gukora ko ari ntasubigwamwo ico gihugu cokora cose ingingo yacu nikora kuvyabaye imbere nikiringo c'umwaka amategeko aha sentare kugira ngo bikorwa ntibihungabane n'ayandi matohoza tuzoyakora aha rero Burundi butegerezwa gukorana na sentare mana vyaha mpuzamakungu uko biri kose ego twari tukiri mu gice ca mbere co kugenzura ko ivyaha byakozwe canke biriko birakogwa bishobora nishwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha ica ariko ntaco bitwaye ingingo y'u Burundi ntizokora ku ntambwe tugeze namo majeje ico yibaza kugituma u Burundi bwafashe iyi ngingo ko kuba ari gutinya ko harabakurikiranwa niyo sentare nawe mu ijambo rimwe
I can't comment on that that's a decision for Burundi
ati ntaco ndabivuga ko kinini umucamanza mukuru wa Tanzania ari muri inama abona ko igihugu kanaka gitinya ubutungane habari cyo cyotsa Mohamed Chande Ottoman avuga ko ibihugu bya Afrika bibwirizwa gukomeza no kureka ubucamanza bukigenga bugakora akazi kabwo aho kwagiriza sentare mpuzamakungu mpana vyaha kwibangamira gusa indongozi zo muri Afrika
kujitoa sio kama vile unajitoa leo na inatambulika
ate kwikura amasentare nkayo si kuva muhama ngo widegemvye uwo munsi nyene irafata igihe kuko ari amatohoza nka sentare mpuzamakungu mpana vyaha amaze gutangura mu Burundi byumvikana ko atabwirizwa guhagarara kuko n'ibyaha bikomeye biba byarakozwe ibyaha bitamenyerewe bifise n'amazina yihariye ukwayo yashizwe n'ishami mpuzamakungu ONI n'ingene bihanwa mbere biratandukanye n'ibindi byaha bisanzwe ego nivyo guhana ibyaha no kubikurikirana byabwirizwa kuba umwitwarariko w'ibihugu n'amareta ariko ibihugu binaniwe atabushobozi atagushaka bifise canke bishaka gukingira ikibaba abakoze ibyaha ni ngombwa sentare mpuzamakungu ihaseruke Iyi nama irimwo abahinga batandukanye mu by'amategeko mpuzamakungu bavuye mu bihugu bya Nigeria, Afrika y'Epfo, Gambia, Botswana, Kenya, Tanzania, Algeria, Centrafrica na Sierra Leone. Pye Clavini Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda mu gihe hasigaye amezi agera ku 10 ngo Rwanda gwinjiye mu matora y'umukuru w'igihugu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza Charles yabwijwe rya Amerika ku imyiteguro igeze kure ni inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi mu Rwanda
Komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko imyiteguro y'amatora ya Perezida wa Repubulika amatora azaba umwaka utaha mu kwezi kwa munani 2017 igeze kuri umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana Munyaneza Charles avuga ko batangiye ibikorwa byo kwigisha abaturage iby'aya matora mu mpera z'uku kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 11 komisiyo y'igihugu y'amatora izatangiye ibikorwa byo kuvugurura liste y'itora kugira ngo hongerwemo abanyarwanda bagejeje ku myaka yo gutora baba basanzwe batari kuri liste y'itora uyu muyobozi avuga ko hari imirimo yakozwe ariko hari ibindi biteganijwe kuzakorwa mu bihe biri imbere. Munyaneza Sharire
utanga kandidatire korwa byo kwiyamamaza kuko bakandida bagomba kugira igihe cyo gutanga kandidatire bakagira n'igihe cyo kwiyamamaza. Ibyo byose biba biri muri gahunda y'amatora. Ubwo rero niba tuvuze tutamatora zaba mu kwezi kwa munane gutangira, birumvikana nko gutanga kandidatire bizaba mu kwezi kwa gatandatu, kwiyamamaza bibe mu kwezi kwa karindwi. Ariko kubijyanye n'amatariki bimwe bizatangiraho bikarangiriraho nibyo navuze bigomba kuzemezwa n'inzego zigomba kubyemeza.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko yatangiye guhugura abanyarwanda bahagarariye abandi, abahagarariye abagore, abahagarariye inzego zinyuranye ndetse n'abahagarariye imitwe ya politike kugira ngo nabo bajye guhugura abaturage basigaye hasi. Madamu Ndangiza umuyoboke w'ishyaka Ntangarugero muri demokarasi ari mu bahaye amahugurwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora.
Aya mahugurwa rero y'abazahugura abandi azadufasha cyane nk'ishyaka, cyane cyane kugira ngo dushobore kuba twakangurira abayoboke bacu gahunda z'amatora, cyane cyane amatora tugiye kujyamo mu mwaka utaha, kuba baragiramo uruhare rugaragara, kuba bayitabira ndetse bakazanatorana neza. Twifuza ko twakwirinda imfabusa uwo munsi nyine witora. Ikindi twifuza nk'abanyapolitike cyane cyane nk'ishyaka mpagarariye uyu munsi ni uko abantu banakwemera n'ibyavuye mu matora.
Amatora ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika uhagarariye abandi Banyarwanda, ubwo rero abakomeye kuyinjiramo rero uhuza byasa naho ari igisebo.
Abaturage basabwa ko mu gihe bitegura amatora bagomba gusuzuma ko bari kuri liste y'itora, bagomba kwitegura kuba bafite irangamuntu ndetse no kumenya icyo ushaka kuba Perezida wa Repubulika asabwa kugira ngo abe ashaka guhatanira uwo mwanya. Munyaneza Shari, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora.
Hari nk'ibiri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko amatora ya Perezida wa Repubulika mu by'ukuri naho tunahera akorwa hasigaye nibura iminsi 30, kandi hasigaye nibura iminsi itarenga 60 kugira ngo manda ya Perezida wa Repubulika uriho irangire. Natwe ibyo nibyo duheraho tureba igihe Perezida uriho ubu yarahiye mu kwezi kwa 9. Ubwo rero natwe duheraho niyo gahunda mu by'ukuri tuvuga niho ibihereye nk'ibyo tubimenyesha Abanyarwanda. Muri rusange rero tugenda tubabwira ibyo basabwa nk'ibyo byo kuri listi y'itora ni ngombwa nk'icyo gikorwa tugiyemo, kuko ntabwo umuntu utari kuri listi y'itora ntatora. Niba rero amatora tuzayakora mu kwa munane, niyo mpamvu twatangiye icyo gikorwa kare.
Ingengo y'imari izakoreshwa muri aya matora ihagaze kuri miliyari 5.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Sharire Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, yemeza ko uko imyaka igenda ishira amafaranga akoreshwa mu matora agenda agabanuka bitewe n'uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera. Byitezwe ko 95% by'ayo mafaranga azakoreshwa mu matora yose azatangwa na Leta y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ubu naho nimwumvireze ikiganiro Amerikana mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manda rero adashobora kurenza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti bituruka he? Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka 4, maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye. Ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane, ariko arabyanga, ahubwo arabibagayira ku mugaragaro. Washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya Perezida ucyuye igihe na Perezida utowe. abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. Byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Iri ni ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932 atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka ine yarongeye ariyamamaza atorerwa iya kabiri. Irangiye President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945 atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba ko umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 22 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti z'ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Shuti z'ijwi rya Amerika, naho twumve ijambo ry'ibanze ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta z'umwe za Amerika.
Umwaka urarangiye igihugu cy'u Burusiya congereje uruhara rwacu mu gihugu cya Siriya mu kurungika indege z'ingwano misile n'abasirikare gushigikira umutegetsi amaze igihe kirekire acuditse n'icyo gihugu Bashar al-Assad mu ngwano yatanguye araheze imyaka 5 n'igice. Ingwano yatanguye inyuma y'uko Perezida Assad yishuye akoresheje ubunyamaswa ku bantu bari mu myirekano yari kiba mu mahoro yo kwiyamiriza leta. Ingaruka z'ingwano ibandanya muri Siriya zatumye abantu barenga 400,000 bahasiga ubuzima, abandi imiliyoni n'imiliyoni barava mu zabo. Ibice bitari bike by'igihugu byigarurirwa n'abagira iterabwoba. Inyubakwa n'ibibanza ndangamico vyerekana karanga ka kera k'igihugu birasamburwa. Mu ndwi zavuba ibitero vy'amabombe vy'indege z'ingwano z'Uburusiya na Siriya mu gisagara ca Aleppo vyabaye urutavana ko vyerekanye ububabare bw'abanyasiriya. Perezida Assad ariko agira iterabwoba ku banyasiriya. Mu gihe Uburusiya bwaciriwe ivomo buriko bwerageza kugumana igihagararo cyabwo mu karere butaravye igitigiri cy'abanyasiriya bahasiga ubuzima. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Samantha Power yatangaje ko ivyo Uburusiya na Assad bariko bagira mu gisagara cya Aleppo biteye agahinda. Avuga ko ivyo bariko baragira ari ugutembya igihugu mu manga. Yamara Uburusiya si cyo gihugu cyonyine kiriko gikora kugira gikingire Assad kugira abandanye ibitero vy'amabombe ku banyagihugu, kubicisha inzara no kwica abanyagihugu akoresheje ibigwanisho vy'imyuka y'ubumara. Icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuga ko igihugu ca Iran hamwe n'umugwi gikoresha Hezbollah bibangamiye bikomeye uguhagarika ingwano muri Siriya. Anthony Blinken avuga ko ingaruka ari uko uruhara rw'Uburusiya, umugwi Hezbollah na Iran mu ntambara muri Siriya ari uko ruzobonwa mu makungu no mu karere nk'uko bikorana na Assad mu kugandagura abayisilamu b'abasuni. Kubera utwigoro tw'Uburusiya tw'ukurondera intsinzi hakoreshejwe uburyo bwa gisirikare muri Siriya, abanyasiriya babanje kuhatikirira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zitazoheba abanyagihugu muri Siriya. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje ko batazodohoka ku vyerekeye kurondera amahoro muri Syria. Amenyesha ko bazobandanya ibiganiro ko bazobandanya kugerageza gutora uburyo bwo guhagarika ingwano muri Syria.
Iyo gari jambo gibanze ribashikiza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya turasozera igice ca mbere c'ibiganiro byacu ariko imbere yaho Rosine Munezero abanza tubwira incamake y'amakuru yadushikirije.
Muri make amakuru twabashikirije avugwa hejya no hino ku isi abantu bashika ku munani harimo abakozi ba leta nibo basize ubuzima mu gitero cabaye kuri uyu wa kabiri igitero cakozwe n'umugwi Al-Shabab mu gisagara ca Afgoy kiri ku birometero 30 va mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Mu bahitanywe n'ico gitero harimo umuyobozi w'ibohero Colonel Hassan Mohamed Hashi yapfuye ariko ararasana nabo bagwanyi abandi bakaba bahitanywe ni bombe yaturikiye mu modoka yari ku kirindiro cy'igipolisi muri ico gisagara. Umugwi Al-Shabab usanzwe ukora ibitero mu ntumbero yo kugwanya leta ya Somalia kuva mu mwaka w'2006 waratangaje ko wiyemeje guhungabanya amatora yimirije aho muri Somalia. Igisagara cha Afgoye caraye gitewe kikaba ari kimwe mu bisagara 9 abajejwe umutekano bari baratangaje ko bishobora kubangamirwa n'ibitero vya Al-Shabab. Leta ya Kenya iherutse gutangaza ko igiye kugara ikambi y'impunzi y'Dadaab muri Kenya. Impunzi ziri muri iyo kambi zimenyesha ko ubuzima ari bwiza muri iyo kambi kurusha mu gihugu cyabo cy'amavukiro arico Somalia. Ikambi y'impunzi y'Dadaab ryari rimaze imyaka ishika kuri 25 rikaba ryabamwo abantu bashika ku 30,000. Leta ya Kenya imenyesha ko igumye igitumye yugara iryo kambi ari kumvo z'umutekano ikavuga ko ifise impungenge z'uko umugwi Al-Shabab uhoruza gutoramwo abajanwa mu bagwanyi b'uwo mugwi. Uburusiya umenyesha ko inteko zabwo co kimwe n'iza President Bashar al-Assad wa Syria zahagaritse ibitero vy'amabombe mu gisagara ca Aleppo kiri mu buraruko bw'igihugu ca Syria. Ivyo bibaye imbere y'agahengwe kategekanijwe ku munsi wa kane kugira imfashanyo ishobore gushikira abanyagihugu. Ivyo bitero vyahagaritswe mu ntumbero yo kureka abanyagihugu kugira bashobore kuva aho mu gisagara ca Aleppo co kimwe n'abagwaye canke abakomeretse bifuza kuva muri ico gisagara. Mu gihe amatora y'abakandida ku rwego rw'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sigaje indwi zitatu gusa, abakandida ku rwego rw'inama nkenguzamateka nabo baza batanguye amahiganwa hamwe n'imyamamazo yabo. Abakenguzamateka muri Leta ya Pennsylvania Pat Tommy w'abarepublikani hamwe na Katie Magunti w'abademokrat bari mu kiganiro cy'abahuje kuri uyu wa mbere. Abagize inama y'ubumwe bwa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kumwe n'abahoze arabagurano batangaje ko hakenewe ihinduka riboneka mu buryo abategetsi bafata bahoze arabagurano canke inyagano. Ni muri iyo ntumbero uwo mugwi usaba ko hotunganywa inyigisho zijanye n'amategeko ivyo leta ikora muri ico gisata hamwe n'amafaranga yo gufasha kubijanye n'uburongozi hamwe no kwiyungunganya. Uwo mugwi ugizwe n'abantu 11 kuri uyu wa kabiri niho washira habona icegeranyo ca mbere kubijanye n'urudandazwa rw'abantu. Iyo nama yabereye mu gisagara ca Chinatown hano muri Washington muri Amerika. Uwo mugwi utera kama abantu kugwanya urudandazwa rw'abantu ukavuga ko ari urudandazwa ruhanwa n'inkicaha mu isi yose. Umugabane wa Aziya niwuza imbere muri urwo rudandazwa rw'abantu, ahandi havugwa cyane urwo rudandazwa ni ku mugabane wa Afrika.
Radio ya Amerika ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikoro. Amakuru nayo twayashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.